bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abene gihugu batari bake. Ingorane rero zihari nuko kuri uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari.
Uyu ni niyo nkuru Jésus Marie harongoye igisata kijeje gucungera inyubako z'amazi ku mutumba Masha wo muri commune mu Rwintare ya Cibitoke mu Burundi avuga ico ubwo bukene bw'amazi buvuga kuri iyo mutumba buva ko ni mu gihe abanyagihugu baganya bakora urugendo rw'amasaha 4 kugira ngo bashobore gushikira amabomba atandukanye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make kuri nani rwa bakatolika rwatunganije imyerekano yamiriza perezida Joseph Kabila wa Kongo rumenyesha ko rubaye rurabangira imyerekano itandukanye kugera ku itariki ya 30 ukwezi kwa 4 mu rwandiko urwo runani rwarungikiye munyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU basiguye ko bahaye akanya leta kugira ngo ishire mu ngiro ibyo basabye bose iryo sango rikagera atakira hinduka mu vyerekeye kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bwabo ritomo ko Kabila atayindi manda arikuriwe bemeza ko bazoheza bagasubira iyo myiyerekano. Muri urwo rwandiko barungitse kuri no w'Imana barasavye kandi Antonio Guterres kongereza kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu. Muri urwo rwandiko bararongeye baravuga ko runani rwabo rusavye rushimitse ONU kongera uburyo iha igisata cayo MONUSCO kugira ngo ico gisata gishobore gukingira abanyagihugu imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Biyemeje ko bagiye guca bakurikiranira hagufi ivyo byose kuneza y'igihugu. Ishami mpuzamakungu ONU ribicishije ku isata caryo kijejwe iterambere PNUD ryashikirije ko ryiyemeje gufasha mu itegura ry'amatora rindiriwe mu kwezi kwa ndwi kuza muri Zimbabwe. Mu kiganiro bahaye amenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu barimo muri Zimbabwe, abarongoye iryo shami PNUD bavuze ko ONU igiye kubandanya ifasha mu nteguro y'amatora no mwitwigoro two kunagura ubutunzi. Umutegetsi wo hejuru yaganiriye na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, abategetsi bo muri leta, abakuru b'imigambwe ya politiki hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bose bumvikanye ko bikenewe kw'amatora muri Zimbabwe aba mu mutekano ntangere kugira ngo ico gihugu ntikizoje mu bihe bya politiki bigoye. Ibiharuro mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuno w'Imana mu Burusiya bivuga ko perezida Vladimir Putin yatsindiye iyindi manda ya 4 ku butegetsi mu majwi arenga 75%. Mu ijambo yashikirije ibihumbi by'abantu ahitwa Manzleha Square ku murwa mukuru wa Moscow ku mugoroba wa kuno w'Imana, perezida Putin yashimiye abamutoye avuga ko bameze nk'umurwi munini w'igihugu kandi avuga ko bahujwe no gutsinda abajijwe nimba azongera kwitoza mu 2030 yishuye. Avuga ati biratwengeje, mwibaza ko nzo kwicara aha gushika nkwije imyaka 100. Dijugi Amerika murayumva kuri FM 94 95 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi mukuru w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza hamagarira abarundi bakwije imyaka 18 kwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana hindurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu itegeko yateko igikumukuru no wa mungu perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora zoba igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu no mwaka muri iryo tegeko Nkurunziza hamagarira imigambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kukiyandikisha mu rwe uje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu useni iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikiranira ahagufi hagataho tukiri muri politique abaserukira imigambwe SNDD na RANAC muri commune Rumonge baridoga ko abajeje intwaro batariko barabafasha gutohoza no gufata abariko barabiba madarapo y'imigambwe yabo urongo izone Minago avuga ko ayo madarapo yibirwamwo nawe akavuga ko atarwaruka rw'imbonera kure ruri kuririba ayo madarapo inkuru tubaza mugenzi wacu Chrissy Munezero mu Minago
Zone Minago ni imwe mu mazone atandatu agize komine ya Rumonge ni mu bumanuko ushira uburengero bw'u Burundi hafi ku birometero 70 by'igisagara cha Bujumbura indwi zibiri zirarumanye abanywanyi b'imigambwe CNDD irongowe na Leonard Nyangoma hamwe na RANAC barindiriye inyishu ku matohoza y'amadarapo y'imigambwe bavuga ko yibwe Juma Eric Alfan Nizigimana aserukira umugambwe RANAC mu ntara ya Rumonge avuga ko mu kiringo cy'indwi zibiri amadarapo abiri y'uwo mugambwe yibwe
tariki 2023 twaribwe idarapo ku mutumba wa Muturigwa muri zone ya Minago muri cyo gihe rero abajeje intwaro batubwiye yuko bagiye gukora mankete bwa gushika no munsi turamenya irengero ry'iryo bendera tariki 11 ku munsi wa Mungu naramenyeshije umukuru mutumba waho yuko ngaruka irindi bendera namubwira nti aturabire uko ayandi mabendera yoba kingigwa n'iryo mugambwe RANAC rikingigwe ikintu cyantangaje nagiye numva yuko n'iryo bendera nyene riheje kwibwa mbere hoho ntibagarukije igihe twari bendera n'igiti yari maniseko ati bayitwaye
mu mugambwe CNDD naho nyene bavuga ko idarapo ry'umugambwe ryibwe aho muri zone ya Minago nyene Samuel Manirakiza aserukira umugambwe CNDD muri komine ya Rumonge avuga ko kwiba idarapo ari ugushaka kuzimanganya ikimenyetso gihambaye
ikimenyetso cy'umugambwe iyo kiri ahantu buje naho umuntu atoba ariko arigisha umuntu azi umugambwe akabazi n'ico kimenyetso c'uwo mugambwe iyo hashiye aravuga ati eh bwa bundi wa mugambwe urabaho kuri twebwe turavuga duti idarapo mu gihe rihagaze ahantu riduha ingufu muri ako gace libaririmwo
Juma Eric Alfane Nizigimana aserukira umugambwe RANAC mu ntara ya Rumonge arasaba umukuru wa zone Minago gutanga inyishu y'amatohoza amazindwi zibiri atanguye
twasaba rero abaji ntwaro yuko dukurikiranira amabendera yacu batubwire ahari ko araja kuko ntivyumvikana inge nibendera burishinga musayine yo kumurango hanyuma mwijoro nta namasaha aheze ngo ryagiye n'igiti kagenda rigiye hehe toyo mugambye RANAC tafisoma kenga kuko abantu biba amabendera nkayo ntituba tuzi aho bayatwaye cyakora ibintu tajyanye n'amategeko bakaca batwa bimenyetso by'imigambwe kanaka bagashiramo Mucho gihe rero zibingorane.
Mu mugambwe CNDD naho Samuel Manirakiza avuga ko gutanga vuba inyishu kuri ayo matohoza byoheza bigakuru rukurukuru rumaze gihe ruvugwa abanyarumonge.
Ayo madarapo yose uko ari atatu yarabangabanganwe nta metero zitanu zari hagati yayo ubyumvikana rero yuko igitwaye mugayo n'ise darapo y'umugambo CNDD rigatwara mu darapo y'umugambo RANAC ihagasigara mu darapo y'umugambo CNDD urumva twebwe ntwari kubura kugira makenga tuvuga duti ivyo ari byo byose ivyo batubwiye yuko zibari bonera kure zihagarikiwe n'utwari perereza muri iyo zone ziba zaratwaye darapo twebwe twaca tuvuga duti bwa bundi vya bindi n'ukuri naho biruko rero twebwe twarira hejuru dufashe nyabuna tubandanye tugira amatohoza kitubere nkumbure icigwa cyo tuma turondera ingene mibano hagati y'imigambwe yobandanya yifashe neza
Eliye Busoya umukuru wa zone Minago arahakana ko atagwaruka gwimbonera kure gwanyuruje amadarapo y'iyo migambwe naye handi umukuru wa zone Minago arasaba abanyamigambwe kurindira igihe inyishu z'ayo matohoza zizoboneka
twabise mu gitondo baduha inkuru yuko ariho abagizi banabi batwaye amadarapo iyo migambwe yuko ari ibiri uvuga umwe ni ku mutumba wa Minago yindi ni ku mutumba wa Buturiko nze kwakoze twaciye tubwira yuko abo barongoye migambo yuko bafashanya n'intwaro kugira ngo tugeregeze kuraba bagize banabi bakora ibyo bintu ko bashaka guteranya migambo n'indi kandi bari bifashe neza turabatabandanya no buturondereza kugira amatohoza baranda ayo madarapo y'iyo migambo
kwiba amadarapo y'imigambwe byari bimenyerewe kuboneka mu bihe byegereye canke mu matora nk'ivyabaye mu matora y'2010 hamwe no mu matora y'2015 muri iki gihe bamwe mu bari mu migambwe bakeka ko vyo babifitanye isano n'amatora y'impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro yitezwe mu kwezi kwa gatanu mu Rumonge Chris Munezero ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara imitumba imwe imwe muri commune Murwi yo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kwera ubukene bw'amazi buharangwa mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigwirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera akena amasoko nk'uko muvyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Cibitoke Diane Ndonse.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba ya komine Mugwi ufise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha 3. Kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo. Amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro nuko uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000. Ivyo biruko mugiye muri rusangi umutumba umwumwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo 8. Urongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine Mugwi niyo nkuru Jésus Marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva kwigabanuka ryayo mu masoko maze bikunyugwa n'igwirirana ry'abayakoresha.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake. Ingorane rero zihari nuko kuyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twobubakira za rusengo. Ayo masoko rero ntayahari. Hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara cy'Imugwi kitaraguka. Hariyo n'ishuri rya primaire bita Ikofomasha amazi yarahashika. Ariko gushika no musi y'igisagara cy'Imugwi cyagukiye ntibikunda kamazi ashikayo kandi niyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cyane ku rugero rutari ruto yarakamye.
Ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Masha. Hamwe ni kubijyanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato eka no ku mibiri yabo iri ku buhoma. Uyu mutama atubwira ko ninda ziraye mu mpuzu bambara.
Inda rero nizo tugwaye no rero bwa mbere kukubera ubukene bw'amazi. Urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi kwezi katameswa hejuru yo kubura amazi.
Hambavu y'izinda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike. Uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku.
Turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi. Urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe. Urabona ngiye kutuvoma, urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoresha ejo ndabe ku iminsi yo biriyongera.
Udukoresha ikintu tumesuza
niyo mesa kuba guca guca hagati kuba guca kuncamake kunankanya tuzi ko duhera kuko atatu ndisubira kuronka yarutekesha ibyo kujya hanyuma rero duheze rero ncangenda nkasubira nkagenda nkaguboma je wibido sinkiyishikana sigaye ngera mu nzira nkayitura nkaruhuka
ushikutuye kanga
oya ntura rimwe kobera ngenda nka saa 10
saa 10 zijo
ito bari taraka kugira ndayashikane nchashika ngaha rero narushe ibyo koga simba nkibibabaye ncangira nti ndondere two kujya abana bafungura ibyo kumesa canke kuyoga nzoba ndaraba hanyuma
ugiye kuvoma saa 10 zijoro uci yashikana saa ngapi muhita
nsanga abana binjiye binjira saa 2 ngaha urabona ko mbana n'amashuri kubera umwanya namaze ntuye
komine mugwi isanzwe yimbuka ibitoke byinshi izu bwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke ariko kubw'ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa Masha Ntibandetse Onesphore avuga ko abarimye ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga.
Benshi barabihevye. Iyo aba twari dufise amazi, n'imiduga ibiza gutora inzoga nga. Ariko kubera kuya ngorane ibitoke bacha bijano kayipakira tukabishora imugo. Ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege, mutumba manege n'ucuza karangura byo bitoke kuwegeye barabara, ronka n'amazi no bashavigana.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure. Uyu mwigisha wo kwishure shingiro Masha arabitwiganira.
Umwana ashora kuza agashika nka saa 2 n'inusu bamumaza ati wari he ati nari kuvoma. Newe waharuri yavoma ugacuvuga ati ntakundi. Bijanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko kuwa mbere babwira abana ati mbo turi abana baje batoze. Ukabaraba. Wanamurungika muhera tegena uje woze ntagaruka kuko amazi atayakura kuko ari kure.
Abavyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya Masha bafise impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima.
Abana ngaha turibaze ko bazohava banaharira n'ishano. Umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura yakura akirukanga mu mihana cyangwa mu masoko ayorora ibintu bibi byose bapfa kunwa banywa biziba bakahandorera ingwara. Umwana hari n'igihagwara ukabikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yorohegwe mu mutwe baronke ngene bamushikana kwa muganga.
Ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine Mugwi. Umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje ntwaro n'imibano Salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri 75. Aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi. Niyo nkuru Jésus Marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine Mugwi avuga ko icyo gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu.
Icyo gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene. None rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya kugira ngo tubakorere amazi tuyabungabunge ntabyumva neza. Afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona. Natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore ya amazi.
Umutumba wa Masha, Gitohera na Manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine Mugwi. Amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu kiri heze amezi abiri yaheze atani majya amazi rikorotse mu gisagara cha Mugwi. Mu ntara cy'ibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yani ndonse arakoze tukiri mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu ku mupaka u Burundi buhana na Tanzania ni ku ruhande rw'intara ya Ruyigi komune ni Gisuru. Abadandaza ku mpande zose yaba Tanzania canke u Burundi barashima bakemeza ko iryo soko rije ribazanira iterambere kandi rizotuma biteza imbere. Inkuru ye mugenzi wacu mu ntara ya Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana.
Yosoko mpuzamakungu izokuba ko yitwa ku Mukarazi zone Mabamba district ya Kibondi ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania ni kilometero 14 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Gisuri ntara ya Ruyigi. Ni soko rizoba rifise inyubako zikwita ibyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu. Lewis Peterbura arongoye district ya Kibondo aratubwira ibijyanye n'iryo soko.
Tunaanzia soko la
kibugie utangu soko mpuzamakungu ku Mukarazi mpaka kwa ranusa mahera tunatangura kubaka mu misi mike kufika mukwezi kwa 12 tuzoba twagiye kubaka murahawe ikaze rero dukorera ibidandazwa hamwe
ufanye biashara kwa pamoja.
Abadandaza ba Tanzania n'abadandaza ba Burundi bose barashimumuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku Mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere. Emmanuel Juma ni umudandaza wo mu Tanzania wo muri zone Mabamba district ya Kibondo ntara ya Kigoma.
Ya akarusho karoba kariho guko hari ibintu toshobora kubironka hafi ingaha mu Gisoro, lakini ibaze kubaho barya bava mu Ruyigi mu Gitega mu Jumbura ndazi ko bazo cababaho ko tuzo cyatubiroka kubahisa.
Nawe Adrien umudandaza akorera mu ntara ya Ruyigi nawe nyene abona ko badandaza b'abarundi bazoca boroherwa kurangura gucye n'umuguzi akarongera ko yoko.
Urumva kagahohoterwa araduhurira hariya mu mayira ndikazo bakakiriho kuko tuzaba turi hafi ku isoko mu mpuza makuru. Umuntu ari ugura ibidanzo gacye yijije mu kiriwe atarugendo runini arinde gukora mu gihugu cya Tanzania.
Naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanze gukogwa kugira ngo imiduga ipakire ibidandaza ibijyana ijya nino ironke inzira imeze neza. Emmanuel Juma ni umudandaza wo mu Tanzania.
Amajyambere yandi amaendereo yose yagabaho kubera ibarabara naye niracangiye amaendereo kubaho ko ibarabara italiho ibintu biroguma biduga.
Kuri icyo kibazo kijanye n'ibarabara, Lewis Peter Bura arongoye district ya Kibondo ntara ya Kigoma avuga ko ku ruhande rw'igihugu Tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure.
Upande wa kule
sisi kuhande kwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara, kuvuga ibarabara rivaga Konko reka tuvuge na Kanazi gushinga Konko ni kaburimbi, hanyuma ubu tugire tangura ibarabara ry'ikaburimbi riva Kibondo gushika mpaka Imabamba. Dusaba rero no ku rundi ruhande kwicyo kibazo gushyikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo ubudandazwa ugende neza.
Bashyikirie kwamba wajenga katika kiwango cha lami ili kwamba biashara sasa igende vizuri.
Ku ruhande rw'u Burundi buramatari w'intara ya Ruyigi hano umupaka n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rwa zone Mabamba amenyesha kwicyo kibazo bagifashe nka nama. Hassan Abdara arongoye intara ya Ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi akagira akavuga icyo bariko barakora ukibazo bijanye n'ibarabara.
Ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zikava za Gahama hanyuma bigashika mu Mukarazi Mabamba hafi yo mu Gisuru ama Barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende bakadusaba mbwa yuko bo bariko barakora ibarabara riva zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigacika Konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho Imabamba ku mpaka igashika mu Gisuru igashika no mu Rusengo. Ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira.
Naho iryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga gaciro bikigoye kurangurira muri Tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi. Abadandaza b'abatanzania bobo bavuga ko baronkemwe akarusho kuko baranguye mu Burundi bagashora muri Tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashize mu gihugu cya Tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzania akaba ari wowe ahungukira.
Twe dusuma ino ibintu biba ibeyi akawaida kwa sababu y'ichenji. Ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichenji.
Uye murigurisha gute murigura gute irirundi?
Irirundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani 115 ijya 15 izo karusho
mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi ni mu seruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifise ikibazo cyo kubura amaraso zivuga yuko zakwa amafaranga menshi n'ibitaro bitandukanye muri Kongo bagasigura ko ivyo biza bibasinzikaza kuko ataho bayakura mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo haradufite inkuru irambuye
Muri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu haravugwa ubukene bw'ikibazo cy'amaraso aho bagwayi bafite iki kibazo cyo kubura amaraso bishakira abantu bo gutanga amaraso hanyuma bakanayishura amafaranga angana n'indorale za Amerika 10 ingingo yo gusaba abagwayi amaraso bagana ibi bitaro igora impunzi z'abarundi ndetse n'abaturage bo bakongomani kuko twagiye tubisobanurirwa na zimwe impunzi z'abarundi zagiye zihura n'iki kibazo cyo gusabwa amaraso
ibazo cyo ku bitaro by'Inundu kirahangayisha abantu tugiye nk'Inundu akurungitse wagwajije umwana cyangwa ariwe wakamya amaraso kubufisi umudoneri aguhereza amaraso nikuvuga ufisi umuntu wawe wagiye witeganije guha amaraso urahangayika no gupfa uragira mugafa kubera ikibazo cy'amaraso batubara ko tamaraso bo bigera bagira rero hama rero gica wiruka ukashurondera umuntu agufasha akaguhereza amaraso naho rero ikibazo gihari kugira ucuronko bahujije abahujije amaraso bahujije nimero nabyo bikenyene bica bigorana
mu buze bikagenda
iyo mu buze ucurindiranye ntihamwe wumva ngo umwana yapfiriye inundu ngo yakayapfiriye yakamya amaraso ukumva ngo umuntu yapfuye kubera amaraso kubera icyo kibazo cyo kubura amaraso abantu benshi cyane barapfiriye inundu
Maniragaba Raudia nimwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda yivuriza kuri ibi bitaro byo mu karere ka Fizi biri muri sekiteri ya Tanganyika aratwiganira uburyo basabwa amaraso bageze kuri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu kugira ngo abagwayi babo babe bategwa amaraso
Je narajanye umwana nyene maze kumushikanayo umwana nyene yararembye cyane ndababwira ati mudaba ni mu ndabiri ngene mushobora kuyamutera amaraso jewe ndazana ise w'umwana ashobore kuyatanga mubanze muzana yari mu depo hama muyamutere hama se wiwe ni yagaruka murayasubiza mu idepo burya nyene ntibankundiye babanzwe kubyanka cyambona umuntu w'umugira neza w'umunyeshuri w'umurundi yiginundo acaraza niwe nayasabye acara yamereza ubwo nubwa mbere ubugira kabiri naho ngezeyo nubundi ise w'umwana yarinze kuvino kugira agende inundo gagatatu narayaguze idorare 20 narayaguze naremenda gurisha matayi abana kugira ngo ndabe yuko ubuzima bw'umwana bworokoka
Maniragaba kandi harico asaba ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu kubijanye na service ziyatangirwa
twosaba yuko batwitaho nyene kuko natwe turabantu nk'abandi bakitaho umuntu nyene bakabona yuko murundi n'umukongomani ngira ngo nuwundi muntu yobapfa mu yandi mahanga yuko ari umuntu nkabo bashora kumwita guhunga nagari twege twabyisabiye
Umuyobozi ushinzwe laboratoire mu bitaro bikuru byo kwa Nundu bwana Bertin Musulindi Tambwe avuga yuko batishuza amaraso ahubwo icyo bishuza ari amafaranga amadorari 10 baguramo isashe yo kubikamo ayo maraso uyu muyobozi wa laboratoire ya Nundu akomeza kuvuga yuko ari nta mafaranga basaba impunzi z'abarundi bikurikiranye nuko ari nta bushobozi ziba zifite kwa ahubwo hari nishiramwe gishurira izi mpunzi ibijanye n'iby'ibitaro
tumejua yakwamba awana namna zaidi ila wana ONG moja yenye na waprendre en charge na ndio pale inalipa ile pesa yao sio hao wakimbizi ndio wanalipa zile pesa za matunzo
rwego rwo kugabanya impunzi tegwa niburaje maraso ubuyobozi bw'ibitaro byo kwa Nundu bukangurira impunzi z'abarundi n'abaturage bo bakongomani kwihutira kugana ibitaro ndetse n'ibigondera buzima bibegereye giye bafite ikibazo cyo gukama amaraso Bedas Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
Pedasta Ngabo arakoze cyane no kuri we duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ya mari mbere yuko duhana agahindukira no bibutsa amajambo make ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi bakwije imyaka 18 kwitabira amatora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa y'ibwirizwa w'anshingiro mu itegeko yateka igikomo kuno wa Mungu Perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora azobigenekerezo ya 17 ukwezi kwa gatano no mwaka muri iyo tegeko Nkurunziza ahamagarira yindi migambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kwiyandikisha mu murugujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu useni. Iyo migambwe izotangura kwiyandikisha kuva ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu turimwo gushika ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane, ni kuvuga mu kwezi ikuza. Nuko rero ncuti bakunze mari kumwe natwe, mwakoze cyane gose. Yakoze gose Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Thomas yashize hamwe, twempi tukabashimira ko mwari ko muratwumviriza. Nitwogenda tubatabatumiye mu biganiro byacu biri imbere, muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igice saha 10 na 2 turaza kuza kubabwira amakuru azo bagezweho mu Burundi. Igice saha 1 n'iminota 30 naho aza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Na Lidiane Nahazwe tuzongereje nkaho twatanguriye mu Ranigwe, kandi mugire indwi nziza.